Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Numunezero ntangere gusubira kubana namwe nshuti namwe bakunzi b'amakuru mutegurirwa n'uruganda yaga. Kaze mu makuru yacu uno musa makuru mugiye gusomerwa mu Kirundi na jewe ni Nina Hazwe Maria Karori. Ishira hamwe hase ari n'umufatanyi w'ikogo wayo mu gisata cindero Action Aid byarahinduye uburyo bwo kwishyurira amafaranga abana b'impunzi biga muri site ya Murongwe. Kuva mu ntango za kuno kwezi kwa nzeru umwaka wa 2019 uburyo bwa CBI cash based intervention bwahora bukoresha bwahindutse uburyo bwo kwishyurira abanyeshuri ku mashuri biga ko atarinze guhabwa ababyeyi babo. Ido ni Ido na Eduardo Nzambimana.
Haseri ifadikanije n'umufatanyabikorwa wayo Action Aid baramenyesheje abaserukira amashuri ko atamubyeyi azosubira guhabwa ayo mafaranga y'ishure. Guhera ubu Action Aid izoriha ayo mashure bivanye n'abana disanzwe ireze aho hari mu nama yabereye mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe ku biro by'ishirahamwe Action Aid rijejwe indero mu ikambi ya Rusenda ndetse no mu site ya Murongwe. Ababyeyi bati twebwe na marame kandi abyaye amavuta kuko tutazosubira kubona abana birukanwa ku munsi ku munsi. Abarimo bati ash tugiye kuronka akavuna musase icyo twaririye kuva kera. Ku bavyeyi nabo bafise amadeni batashoboye kurihira abana babo, Haserna Action Aid babamenyesheje ko hamwe ibikoresho by'ishure byotangwa ko atamwana umubyeyi wasanzwe afitiye ishure ideni azohabwa ibyo bikoresho. Tubibutse kandi ko amashure asanzwe areze abo bana b'impunzi ari Kasaba ya mbere n'iya kabiri, Kasereka ndetse na Kaseke.
Mucegeranye igisata cyawe nikijejwe impunzi ku isi hasi rishyashyize ahagaragara mu kuno kwezi kwanze mwaka 2019 mu miliyoni zitandatu n'inusu z'impunzi ziri ku isi dutuye ko impunzi z'abarundi nizo za mbere zibayeho mu buzima bubi. Mu ico cegeranyo hasi rimenyesha ko ikeneye amafaranga angana n'amadolari y'abanyamerika imiliyari 8.2 kugira ngo ishobore gufasha impunzi zishobore kubaho neza. Odeta Nibizi yacijya nino ibiri mu ico cegeranyo.
Bali mu migwi itandatu y'impunzi zifashwa nabi ku isi ku bw'icegeranyo Haseri yasohoye muri uku kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2019 n'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye. Ku bw'icyo cegeranyo Haseri ikeneye imiliyaridi 8.2 z'amadolari y'abanyamerika kugira hafashwe imiliyoni 6.5 z'impunzi. Ku bw'icyo cegeranyo nyene umugwi w'impunzi z'ibihugu bitandatu mu isi nizo zikeneye ubufasha bwihuta.
Imurongwe ishirahamwe hasi ribicishije ku mufatanyabikorwa wayo IRD ririko rirubaka ibiro bijejwe ingo n'imiryango mu ntumbero yo gupfunyiriza urugendo abitura ibyo biro biganjemo abandikisha abana bakivuka. Ni inkuru ya Mihai Korodonce ari Murongwe dusomerwa mu Kirundi na Emmanuel Bimenyimana.
Ishirahamwe rijejwe iby'inyubako IRD ryubatse iyo nzu y'ibyingo n'imiryango kugira ryorohereze abasangwa n'impunzi z'abarundi kwandikisha ku buntu abana babo bavutse bafise umunsi umwe gushika ku mezi atatu. Ibyo bikorwa byatanguye mu ndwi iheze. Iyo nzu iri hafi isoko rya Murongwe hanze ikambi y'impunzi z'abarundi. Iyo nyubakwa izomara amezi abiri, ifise metero 6 z'uburebure kuri metero 3 z'ubwaguke. Izogira icumba cyo kwakira abantu n'icumba kimwe cy'ubiko. Abazoyikoresha irabegereye kubera byari bigoye cyane kujya kwandikisha abana bavutse ibaraka batinya urugendo rurerure. Menya ko ari inzu ya mbere y'ibyingo n'imiryango ibonetse muri ako gace mu karere ka Fizi.
Turangirize kuyi nkuru iciye ku masonga. Ikiziga cy'umwana w'umukobwa w'imyaka 3 caratoye mu Rurinda ku wa gatandatu igenekerezo rya 1990 uno mwaka. Uwo mwana yoba yarasomye nturi yarajanye na nyina ku kiyaga Tanganyika agiye kumesura. Ako kana kakaba kari kazwi ku mazina ya Muhuwa Muribinge. Umukuru w'igisagara ca Rurinda kiri hafi ikambi ya Rusenda tera kama abavyeyi babana gucungera abana babo. Amakuru yacu naharangiriye. Bisimwa Sergio ayibowe na Yakobo Kahora yabateguriye. Ndamushimiye cyane. Nina Hazwe Maria Karori na yabashikirije. Mbipfurije amahoro y'Imana yadahuka nk'inyabutongo na gahwane.